Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ni sami ya nina yu Washington DC mukirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese namwe bakunzi ba Radio Ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Federica Nkundikije. Mu Burundi imvura gihuhusi yaguye ku muhingamo mu ntara za Bujumbura na Bururi yakomerekeje abanyeshuri 83 yongera yonona ibitari bike.
Hose mu gikoni akasigaye cyaragurutse murarawo nkaba dutabaza nk'utubati tugasubitsa kandi byaravunaguritse biravunjagura nta niki muntu yogira ngo ngira nta nimbabura yovamo
ibintu byose byarononekaye nta kintu na kimwe ubu twicaye uko nyene.
Abo ni bamwe mu banyagihugu bavuga ku bintu byononywe n'iyumvura gihuhusi. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye igishushanyo gishasha cy'umuji wa Kigali hamwe n'inkuru ijanye n'ifubwa ku munsi wa kabiri rya bamwe mu basirikare baguye mu gitero cyabereye imabayi ku ngabo z'u Burundi. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Mukaje mugenzi wacu Haloiza Ngirimana dushikiza makuru avugwa hirya no hino ku isi, ariko reka tubanzirize ku nkuru idushikiriye mu kanya. Biro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho amagara y'abantu byatangaje ko abagwanya ubutegetsi uyu munsi kuwa kane bakoze igitero mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakica bamwe mu bakozi bajejwe igikorwa cyo gutabara ikiza cy'indwara ya Ebola. Ayo makuru ategahinda ashobora gutuma ikiza cya Ebola gisubira kwiha inkumbi muri iyo ntara igaramiwe n'icyo kiza. Abakozi batatu bari mu bajejwe kwitaho amagara y'abantu bishwe igihe abarwanyi b'amayimayi bakora igitero ku biro by'ishyirahamwe mpuzamakungu, nk'uko umutetsi wo mu gisagara cya Biakato Salambongo Selemani yabibwiye ibiro Associated Press bijejwe gutangaza amakuru. Uwundi munyagihugu wo muri icyo gisagara yaguye muri icyo gitero. Abasirikare ba Kongo nabo bishe umwe mu barwanyi bongera bafatamo babiri. Imbere yaho hari amakuru yari yatangajwe agabisha abakozi bitaho amagara y'abantu ngo bave muri ako karere canke bibonereko. Icyo gitero kibaye inyuma y'iminsi itari mike hari uruhagarara mu gisagara ca Beni, aho abanyagihugu bashavujwe n'ibitero bitavana ko byabagwanya ubutegetsi bateye inyubakwa z'inteko zishyiramo impuzamakungu zijejwe gucungera umutekano basaba gukingirwa. Ayandi makuru havugwa hirya no hino ku isi tuyashikirijwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise.
Urakoze Frederic. Perezida Donald Trump asa n'uriko aragerageza kwitandukanya n'umushingwamanza wiwe ariwe mu avoka Rudy Giuliani hamwe n'ivyo yakoze mu gihugu ca Ukraine. Mu kiganiro yahaye televiziyo Fox News yaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi wa kabiri, Perezida Trump yarahakanye ko yategetse Giuliani ivyo akora. Abajijwe ico Giuliani yari gukora mu gihugu ca Ukraine, Perezida Trump yishuye avuga ko atakizi. Mu kiganiro yagiranye kuri telefone ku itariki ya 25 z'ukwezi kw'indwi, Perezida Trump yabwiye Zelensky, perezida wa Ukraine, ko ashobora kuvugana na Giuliani kandi ko Giuliani azi ibyo bavugana kandi abishoboye. Giuliani niwe yasavye Ukraine gutohoza kuri Joe Biden, yigeze kubicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu muri Amerika kandi ashobora kuzohiganwa na Perezida Trump mu matora yo mu 2020. Muri Amerika kandi Jimmy Carter yigeze kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi wa kabiri niho yatahuka ava mu bitaro byo mu gisagara cya Atlanta muri Leta ya Georgia. Ni nyuma yaho yo kubarwa mu bwonko nk'uko byashikirijwe n'ikigo Carter yitirirwa kandi yashinze. Uwo mutama w'imyaka 95 y'amavuko yaramaze indwi zirenga zibiri mu bitaro. Ikigo Carter kivuga ko ibikorwa byo kumubaga byagenze neza cyane. Carter ni umudemokrate yatwaye Amerika hagati y'imyaka y'1977 gushika mu 1981. Ni nawe perezida wa Amerika abayeho igihe kirekire kuva avuye ku butegetsi muri kahise ka Amerika.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Afrika, Leta ya Bene ejo kwa gatatu yagirije ambasaderi w'umuryango umwe bwa Buraya Oliver Netten kuba yarakoze ibikorwa bihungabanya ico gihugu. Ivyo leta ya Bene yabishikirije inyuma yo kumuha itariki ya mbere ukwezi kwa 12 kuzoba yavuye mu gihugu. Umuvugizi wa leta ya Bene Alain Uruna yabwiye abanyeshamakuru ko imigenderanire hagati ya Bene n'umwe bwa Buraya yatosekajwe n'uwo mudiplomate. Umudiplomate wo muri Bene atashimye ku izina ryiwe rimenyekana, nawe avuga ko Nathan n'umudagi yivanze mu biraba igihugu mu kugumura aho mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike kujya mu mabarabara biyamiriza ubutegetsi. Ubumwe bwa Buraya bushikiriza ku iyo ngingo yafashwe na Bene itumvikana. Leta ya Sudani y'umanuko yashikirije ko yababajwe n'ingingo ya Leta z'Ubumwe za Amerika yo gutuma ko ambasaderi wayo muri icyo gihugu, ambasaderi Thomas Hushek, yahamagawe ku munsi wa mbere na Amerika kubwo Sudani y'umanuko yananiwe no kubahiriza ikiringo cyari cyarumvikanywe ko cyo gushinga Leta y'Ubumwe, kimwe mu ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro agamije kurangiza intambara muri icyo gihugu. Umuvugizi w'ubushiranganji bwa Sudani y'umanuko bujejwe imigenderanire n'amakungu Mawien Makol asaba Leta ya Trump kwisubira ko kuri iyo ngingo no kubandanya gushyigikira icyo gihugu. Makol avuga ko abanyesudani y'umanuko aribo biyemeranije ubwabo kongereza ikiringo cy'iminsi ijana kugira hashingwe Leta y'Ubumwe mu buryo bwitonze.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Bombe yatezwe mu ibarabara mu buraruko bwa Afghanistan yarasambuye imodokari y'umusivile cyo kwa gatatu ku mugoroba yica abantu bashika 15 abandi babiri barakomereka. Umuvugizi mu bushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati muri icyo gihugu yagiriza abatalibani gutega iyo bombe mu ntara ya Kunduz. Abategetsi b'iyo ntara bavuze ko mu bapfuye harimwo abagore n'abana bari bagiye mu bugeni muri district ya Imam Sahib ahabera imirwano ikomeye hagati y'abatalibani n'abasirikare ba leta.
Urakoze Aloise ku makuru heje kudushikiriza. Tubibutse inshuti muri sekunde ko mwabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isanganyirana i Washington DC, mu Kirundi, mu Kinyarwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 22, mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresi radio yacu no kuri www.radioyacu.com.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Aya makuru tu ya tangure mu Burundi aho abana b'abanyeshuri bashika kuri 23 bakomekejwe n'imvura gihuhusi yaguye ku muhingamo wo kuri uyu wa kabiri mu ntara za Bujumbura na Bururi. Amazu iburaro bw'abantu hamwe n'imirima navyo byaronekaye. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika n'abakunzi baryo tubishikirizwa na Desire Hatumimana ari i Kigali mu Rwanda.
Abanyeshuri 16 harimo urembye cyane ariko aravurirwa mu bitaro by'abasirikare byo mu Kamenge nibo bahuye n'isanganya riturutse ku mvura ivanze n'igihuhusi yaguye kuri wa kabiri muri komine Mugongomanga. Abanyeshuri bo ku ishuri ishingiro ry'Inyarusange bagenzi babahakomerekeye baratwiganira uko vyagenze.
Bamwe barahunga hari ubwo ubwana buto buto wasanga buriko buratembagarana n'imvo VF ubundi bwegamiye ibi.
Ubwo turabufise cyane kuko neje gisaba kugaruka kubera tubone yuko tabikingiye amashuri bihari.
Imbere yuko abanyeshuri bashikirwa ibirasi by'amasomero indwi vyaragurutse, umuyobozi w'iryo shuri shingiro ya Nyarusange Consolata Ndayishimiye avuga ko ibikoresho by'ishuri bigizwe n'ibitabo hamwe n'amakaye vyaratwawe ibindi birononekara cyane.
Nijyambere bidushikiye byatubereye igitangaza nyine tubonye uwo munsi ibitabo byarononekaye cyane, amakaye y'abana bimwe twanikiye ibindi byaratwawe n'amazi ntitwabibonye.
Amakuru Ijwi rya Amerika ryahawe n'isoko ryayo ahamya ko abanyagihugu bo ku mutumba w'Inyarusange basigaye mu kangaratete kubera imirima n'amazu vyabo vyatwawe n'iyo mvura. Amazu 18 yari yubatswe kijambere niyo yagurutse yongera arabomoka. Aba ni bamwe mu banyagihugu bavuga ko ataco bakiziga mu vyo bari batunze.
Takintu kirariye kugira ngo kidukize ngaha mukuru uyu mutumba muri aka gato hose mu gikoni akasigaye cyaragurutse murarawo nkaba dutabaza nk'utubati tugasubiza kandi byaravunaguritse biravunjagura. Nta niki muntu yogira ngo ngira nta nimbabura yovamo.
Ibintu byose byarononekaye nta kintu na kimwe ubu twicaye uko nyene.
Mu ntwaro bavuga ko bataramenya igitigiri cy'uburinganire bw'imirima yatwawe. Ikizwi nuko yari mirima igizwe n'ibirayi, ibigori n'ubwishaza ahanini. Umutumba wa Nyarusange ukaba wazi imbere mu kwimbuka. Musitanteri wa komine Mugongomanga Diomede Ndabahinyuye avuga ko uwo mutumba wari kigega cy'ikomine asaba imfashanyo zihuta kuko inzara ishobora kubageramira.
Hariho bamwe bari barubatse izinzu bagifise ububasha bagifise amagara ariko uno munsi zisambutse ata buryo bafise. Nico gituma tugiye kwegera mucuti umugenzi w'ikomine babafashe mu byerekeye izinzu n'ibi bifungu nk'imirima y'ibigori n'iwacu mugamba habuzwe imwimbi w'ikigori n'ukuri amapfa aradutera.
Komine Mugongomanga ikilometero 42 vy'umugwa mukuru w'ubutunzi w'igihugu cy'u Burundi. Iyi mvura y'igihuhusi yahitanye kandi mirima n'amazu hamwe n'isomero muri komine Matana y'intara ya Bururi. Abana indwi bakurira iseburaniro barakomeretse bakaba ariko baravurirwa ku ivuriro ryo muri ako karere.
Urakoze Desire. Mu Rwanda naho ubuyobozi bw'umuji wa Kigali butangaza ko mu mpera z'umwaka w'2019 umuji wa Kigali uzoba ufise igishushanyo mbonera gishasha. N'inkuru ya Sumita Kaboyi umumenyesha makuru w'ijuru rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Mu bishya biri muri iki gishushanyo mbonera kigiye gusohoka harimo inyito nshyashya zitabagaho mu cyari kiriho mu mwaka w'2013. Hagaragaramo ikomatanya bikorwa ku mikoreshereze y'ubutaka itari iriho mu myaka ishize. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali busobanura ko umuntu ufite ubutaka yemerewe kuba mu kibanza kimwe yakubakamo inzu y'ubucuruzi ikaba yanaturwamo mu kindi gice. Ikindi cyavuzwe n'umujyi wa Kigali cyaje muri aya mavugurura nuko imiryango itishoboye ishobora guhabwa uburenganzira bwo kubaka mu byiciro, ukaba wabanza kubaka icyumba kimwe ukagenda wongeraho buhoro buhoro gusa nturenge ibyo wemerewe kubaka. Bwana Rukundo Benone ushinzwe gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera avuga ko mu gishushanyo gishya hazaba harimo ibyiciro byose bigaragaza icyo ubutaka buzakorerwamo. Ahazaba hari inyubako zitinda, inyubako z'ubucuruzi, inyubako zo guturamo ndetse n'ahagenewe bishanga. Bamwe mu baturage batuye umujyi wa Kigali ariko mu duce ducucitse twitwa utujagari baribaza niba batazasenyerwa.
Igishushanyo mbonera cya mbere cyerekaga abantu bose yuko hariho amazu yabo hariho towa. Ese igishushanyo mbonera cya kabiri cyateshije agaciro ziriya towa ku buryo umuntu yajya kuguza muri banki bakamuha amafaranga, mbere wajya kujyayo wajya kuguza amafaranga bakakwereka yuko inzu iri muri towa.
Hari igihe ahanini mutanga icyangombwa kijyanye no gusana ugasanga umuntu bamuhaye gusana niba asana inkuta ebyiri ugasanga inzu yose yarashize, yajya gusana ebyiri zisigaye zikagwa, bigatuma aza kubikora yihishe bikitwa akajagari. Imworoshye uburyo bwo kuvugurura.
Benoni Rukundo ushinzwe gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera avuga ko nta muturage n'umwe uzimurwa kubera igishushanyo mbonera, ahubwo bazerekwa uko bazavugurura.
Abantu batuye mu kajagari ntabwo ari byo ko bazimurwa. Igishushanyo mbonera aho kizashyiraho uburyo bufatika bwo kugira ngo utwo tujagari tugende tuvugururwa gahoro gahoro, hanyuma abantu bagende bahabwa ibyangombwa byo kuvugurura no gusana amazu ari muri utwo tujagari, kubera ko bari we noneho babonye imihanda igera ku butaka bwabo. Birashoboka yuko hari abantu bashobora kwimurwa igihe ubuzima bwabo bigaragaye ko bwaba buri mu kaga bitewe n'ahantu batuye.
Mu baturiye icyaro kugeza ubu babujijwe kubaka, bo basaba umujyi wa Kigali kubagezaho icyo gishushanyo mbonera ku buryo bwihuse nabo bakamenya icyerekezo cyabo.
Aho dutuye ntabwo twemerewe kubaka. Icyo twifuza ni uko kiza vuba kikadufasha gutura dutekanye.
Umuntu aramenyereye kuba yihingira akagira ate akarya ibyo yejeje cyane cyane nko ku rutoki yabaga afite nk'umuntanzi z'urugo, urumva ko hari ikibazo ariko bizamenyerewe.
Tuvugire umugabo ufite umwana w'umusore agiye guhongora, urashaka kumwubakira umuhaye ipande ku isambu yawe, bigenda gute?
Ubu ngubu yajyaga nko mu gikoni gusa ntago kubya byemere mu murenge agikomera hari yaturi abantu baho nta bushobozi afite bwo kubaka wenda nk'inzu ihambaye
nyembona igishanyo mbonera kiramutse kibonetse bigaragara ko byibura n'urubyiruko rwacu rwashobora kubaka ni ibibazo kubera ko urubyiruko ubu rwose ruraho buryo aremera akagenda wenda nibashatse kurushinga kajya ku hantu hudusantire turi agakodesha akazi k'icyumba hariya barimo
mu gihe igishushanyo mbonera kitaratangira gushyirwa mu bikorwa abaturage bakunze kugaragaza ko bafite impungenge zo kuzimurwa aho kubera ko badashoboye kugira ubushobozi bwo kubaka ibyo umujyi wa Kigali ukeneye Rukundo avuga ko abantu b'amikoro make nabo batekerejweho muri iki gishushanyo kuko nabo kibaho uburenganzira bwo gukora ibiri mu bushobozi bwabo
hari uburyo bwinshi umuntu ashobora gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera ubwa mbere no kubaka mu byiciro bya bindi navugaga ubwa kabiri ushobora kwifatanya n'abaturanyi bawe ukaba mwakubaka umushinga umwe ushobora kuba watanga ubutaka hanyuma ufite ubushobozi akabwubaka hanyuma akaguhamo igice kimwe wenda n'umuryango cyangwa se niba ari ubucuruzi akaguhamo espace yo gucururizamo ushobora kuba wagurisha igice kimwe cy'ubutaka bwawe igihe ubutaka bwawe ari bunini hanyuma ukubaka ikindi gisigaye ubu bwose ni uburyo bushoboka bw'uburyo bw'uko washobora gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera bitabaye ngombwa ko wimuka keretse igihe bigaragaye yuko wowe ushaka kwimuka ku bushake bwawe kubera yuko ibiteganyirwa aho hantu wumva atari byo biri muri gahunda zawe cyo gishobora kugurisha ubutaka noneho
ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali butangaza ko igishushanyo mbonera kivuguruwe giteganya gushyirwa hanze mu mpera z'umwaka 2019 nyuma yo kugitegura iki gishushanyo mbonera kije gusimbura icyariho mu mwaka 2013 cyo cyagaragazaga ko gutura mu mujyi wa Kigali byasabaga ubushobozi butabonwa na benshi Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Urakoze Asumta abasirikare b'Abarundi 18 baguye mu gitero cyo muri komine Mabayi niwe wamaze gufubwa kuva ku munsi wa gatanu ndwi iheze igisirikare ntabitigiriye iby'abasirikare baguye mu cyo gitero kiratangaza ariko mu mihango yo gufuba caremereye imiryango ko kizo iguma hafi kikayifasha uko gishoboye n'inkuru ya Eloge Burikaneza umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya
Aha hari mu kambi ya DCI icungera ibirere mu Burundi hafi y'ikibuga cy'indege cya Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye hari kuri uyu wa kabiri hari ko hasezerwa ijya nyuma abasirikare batandatu bari mu baguye mu gitero cabereye mu ishamba cimeza rya Kibira muri komine Mabayi ntara cy'ibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi imiryango n'abaserukira ibiro bikuru bya gisirikare niho bari imbere yo guherekeza abanyakwigendera mu itongo ry'abapfuye ryo kumpanda muri komine Gihanga intara ya Bubanza mu burengero Umupadiri yasomye misa yibukije ko abasirikare bagendera karanga mutima kibango ryabo ku isi yose bagenzwa no kwitangira abandi harimo n'abatabakunda.
Twakenguruka umutima yabashyizemo ukwitangira abandi. Urazi ko Yesu yapfuye kugira ngo isi ironke amahoro. Ntabwo amahoro kuko usaba ngo yegeranye abana b'Imana bashobora kugira igicumuro. Umusirikare mu mirimo yiwe ya misi yose nawe atanga ubuzima bwiwe kugira ngo abarundi baronke amahoro reka twese nk'abantu gusa abanyamahanga murazi ko basobanura kugarukana umutekano w'igihugu n'intambara agaheza nk'igikora bene wabo abaza n'abatazi reka mbere n'abatamukunda nyine tugarwanya
Inyuma y'iminsi itandatu habaye igitero c'imabayi amwe mu mashirahamwe yakorera hagati mu gihugu afatwa nk'ashigikiye ubutegetsi bwa Gitega yasohoye ico yise amatohoza yakoze kuri ico gitero yagirije igisirikare c'u Rwanda kuba ico cateye ingabo z'u Burundi Jean Hakizimana arongoye ishirahamwe Foricon EFR rwanyi kimenyane na kamwana wa mama niwe yasomye itangazo aya mashirahamwe yasohoye
nyuma yo kumva ko mu gihe cyo 16 ciwa 17 ukwezi kw'ishumi 19 habaye igitero mu ntara ya Cibitoke muri komine Mabayi neza neza mu Kibira amashyira amatoreramye mu bya politiki yo mu Burundi yacigwe nyene ashika ku rubuga maze arakora amatohoza ataho yegami mu nkuru zaguye ku rubuga ayo mashyirahamwe yaramenye ko ico gitero cyakozwe n'abasoda mu Rwanda baje bava mu Rwanda mbere y'igitero giheze bakabaci basubira mu Rwanda
Ijwi rya Amerika rimubajije ko aya matohoza akozwe n'ibyemezo byayo kandi igisirikare cy'u Burundi kitegeze gishira mu majwi ingabo z'u Rwanda naho cyemeje ko bateye baturutse bongera basubira ku butaka bw'u Rwanda Hakizimana yishura muri make mu butumwa bwanditse ati ayo niyo matohoza amashyirahamwe yigenga yashitseko ntibibuza umushyikiriza manza wa Repubulika kugira yiwe kugeza ubu yamushikiza manza mukuru wa Republika canke mu ntara ya Cibitoke yabereyemo igitero nta numwe arashira habona amatohoza akozwe kuri ico. Umukuru w'ibiro bijejwe kumenyesha makuru mu bushikanganji bwo kwivuna abansi umushuhira yatangaje kuri radio na televiziyo z'igihugu ko bakoze igitero baturutse bongera basubira mu Rwanda. Ariko Major Emmanuel Gahongano nta mwidondoro wabo yatanze. Mu kiganiro cihariye yahaye mugenzi wacu wasumutakaboyi akorera Kigali kwa 19 ku kwezi nyuma y'iminsi ibiri igitero cy'imabaye kibaye, Lieutenant Colonel Nosa Munyengango bavugira ingabo z'u Rwanda yamenyesheje ku gisirikare cy'ico gihugu watasano na rito yagifitaniye n'ivyabereye mu kibira ca mabayi. Yavuze ko bene ivyo bibazo ubundi bicishwa mu nzira ya diplomasi mu kubimenyesha, ariko ku rwego avugira rutabimenyeshwa muri ubwo buryo. Igisirikare cyo Burundi nta bitegeko by'ingabo zacu zaguye muri ico gitero kiratangaza co kimwe n'abansi co bacarishe canke carafashe mpiri. Mugabo ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ku wa mbere n'uwa kabiri w'iyindwi, ijwi rya Amerika ryaronse amakuru ko hagiye harafubwa ku munsi abasirikare batandatu baguye imabayi. Eloje Burikaneza, ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloje Burikaneza. Ubuzima bubi mu ikami ya Mutenderi buriko buratuma bamwe mu rwaruka rw'abana bari munsi y'imyaka 17 batoroka ikampi bakaja kurondera amafaranga mu zindi ntara za Tanzania. Umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovine yaragendeye iyo makampi akaba yateze amatwi abo bari muri iyo kampi.
Hari igihe usanga ari ubuzima bubi bwo mu nkambi cambuka sanga n'ababyeyi babaturubitse kuvana n'ubuzima bwo mu nkambi bubi bigashika nke nuko nyene sanga bagiye gukora akazi ko mu bijiji kugira baronke kungene babaho kuko ha mu nkambi ntituhabaye neza.
Je kubwanje kibituma nyene na maisha mabi nyene n'ubukene nyene bwishi nyene gacha bituma batoroka kugira barayo ko boronka nyene nk'amahera nyene yo kwifashisha gacha bagenda nyene ubuzi butandukanye biravana naho bashikiye n'ivyo bashikiye mwariko kanini je nibaza nyene kari nko gufata ibintu vy'amahe kuri cyo bagituma abana baturaka ikambi n'ubukene bafitiye ngaha kuko batacyo bikorako bagituma cyo sanga bariko baraturaka ikambi kubera ubukene beshi nk'ababyeyi ivyo muga ntibibaho babyeyi beshi ivyo biba nko babyeyi usanga abanwa nk'ibiribwa ugasanga byabo barabigurisha abo nibo usanga baturubika abana muga nabone abo sikurugero rwa beshi
abana beshi barafata mu nzira bagenda gukubera barabura ibintu ngaha mu ikambi byo bafasha bakemera cyo bafatiye inzira bagenda kuyerera bavuga ati nazo njye abaduha banazotumaririki nduri bukuremo karatwe n'umara amaze gucubwenga imyaka 15-13 nkuko batende kwigira ubuzima hiye imbere
barahura n'ibibazo kuko bahuye na polisi yo hiyo mu kijiji bagakubitwa bagafatwa nabi bahuye n'abana mugambo bo hiyo nyene bagafatwa nabi bakakubitwa nyene ugasanga abantu barabayeho nabi kunyere mu buzima bwo ngaha mu nkambi.
Erega abana bacu kugira bafata inzira bagende kwirabona menga ibintu ntari byo bataronka nkaka munotera gusa umwana ya ntatero kikande umubwira nyene namba ari bikeya n'umubyeyi bakabisangira uko nyene bakabyumvikanamo akabona ati namba baduhaye izongya sindi buro nk'icyo kirato sindibura nke ico kira ico gipantaro nzokwifata kunyene nta kuwundi kabona undi mwana yambaye gahuzu keza gapantaro keza kajipokeza cavata taje nanje no bava muranje no gera imbere no nka kajipokeza gapantaro keza karato keza
ingaruka mbezi bashikira beshi barapfirayo abandi iyo bashitsino bakagwara ibintu bakata ugasanga bamwe barasaze ntitoze ibintu bibafatirayo usanga nyene beshi baze bafise ubuzima bubi cyane gose
mu gihugu cy'ahantu tamenyereye ubwambiro washobora kumana ibintu nyene ibisagara ukavuga ati ati ibintu kweri ati ibi ni byiza ndetse nk'uri nk'umwige mugasanga nyene usanga wasamye n'inda hama ugatangura kubura naho umwana uzomujana hama nyene ugasanga ucibwira n'ubuzima bubi cyane.
Birakunda gose bashobora kuba bomeregwa nabi kubera ugiye ahantu wewe si wanyu uramerwa nabi ugiye ahantu ugiye kwigenda imibereho itandukanye n'iyiwanyu ni ngombwa umeregwe nabi hamwe ntuhembwe ugafatwa nabi ntugiraho witura
je no bahanura yuko bobaho nyene aha mu nkambi nk'uko turiho twese turi impunzi bakabaho uko babona nyamba ari kurya izo mboga zitagira umunyu bakabijya uko nyene nyamba n'ibyo bihage bitagira amavuta tukabijya uko nyene bakabaho nyene mu buzima nyene bwo mu nkambi impunzi nyene ababyeyi no basaba gufata abana babo neza bakareka kubaturubika bakabafata nyene nk'uko ari ababyeyi bababyaye
cyane cyo nobona no hano rugwaruka ntibo kwihutira naho bababona ababyeyi babanye nabi kuca bafata inzira ngo bagiye hanze y'ikambi ahubwo boraba bakaje bamwe mu mashira hamwe cyangwa abandi nyene ababyeyi babo bakabatwara nk'i muri parani bakabahanura kugira ngo ibyo ababyeyi babagirira bakabireka
abimpano ndobahereza nuko bogumye umutima hama bisigaye bakarindira utufashanyo yuwe ni bahereza hama bakaraba ko cyo biyungunganye nico kwa mu rando bate
Ihuriro ryo gwaruka rw'abanyamurenge mu ntara Kivu yepfo riratabariza abavanywe mu byabo n'intambara zo mu misozi miremire ya Mirembwe. Inkuru ya Temistocle Mutijima.
Twatumye abantu bacu ba dynamique de jeunes b'umurenge baje kwirandira konti na situation mu Mirembwe. Pour être sincère, nuko buri menage byibura ifite 5 familles d'accueil.
Uwo ni Biganiro Emile uyobora ihuriro dynamique des jeunes banyamurenge ubumwe rihuza urubyiruko rw'abanyamurenge mu ntara ya Kivu y'Epfo ku ishami ryaryo ry'umujyi wa Bukavu. Aragaruka ku ngorana bavanywe mu byabo n'izo ntambara zo mu misozi miremire ya Minembwe bakomeje guhura nazo, ariko kandi zidasiga nabo mu miryango y'abakiriye,
kuko abo bantu bafite ibibazo by'ubuvuzi, bafite ibibazo by'imirire, bafite ibibazo by'imyambaro yo kubata ibintu byose. N'abantu bari konfronte n'ubukene bukomeye, kuko ibintu byabo byose byaranyazwe. N'abantu bari mu bibazo biteye ubwoba.
Mu gushakisha ko bagera aho babona umutekano n'ituze, hari abamaze guhungira ku murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo, Bukavu. Ahi Bukavu, iyo bahageze bakirwa n'abandi banyamurenge basanzwe batuye, ku buryo ushobora gusanga hari ingo zakiriye abantu barenga 10 bakaba babana mu nzu imwe. Mu gushaka kureba uko icyo kibazo giteye, Ijwi rya Amerika yasuye imwe muri iyo miryango. Mwageze hano ryari?
Tugize hano nk'amayinkabiri ibyumweru bibiri. Aho twari turi twaratewe duterwa na bamayimayi, badusanze aho twari turagiye bahita barasinka. Ni ahantu hita mushakira, twumva amasasu ruguru. Iyo twagashaka dusanga barashe impunzi zari zihunze zigiye ahantu bita kuri Kirumba. Noneho turava ngo reka duhunge tuje za Kirumba. Turagenda iyo twagashaka kuri Kirumba, naho tutaramara ibyumweru bibiri, naho turasa turaterwa, barasira abantu banyagira inka.
Aba baza mu byiciro binyuranye by'imyaka, kuva ku bana kugera ku basaza n'abakecuru. Bavuga ko intambara yabatesheje buri kimwe, icyo bakoze gusa ari ugukiza amagara.
Badutwikiye n'ibintu, amahuzu barayatwiba n'ibintu zo mu nzu, batwika n'imyaka, nta kintu na kimwe twashikanye.
Je nari Kirumugeni kuko naho hayibona, ariko nyine kubera ibita kuko nta kantu pi nkatwe twataramara hafi amezi atatu baradusenyeye ko turahonga manake turi mbabare ziri aho ngaho.
Nari mfite inka 50 nene 50 zose ziragenda turahunga aho duhunga kuri Kirumba, nabo baradutera kandi kandi badutera ni leta ihari turahunga ngo duhunge ku Muramvya. Niko kuza umugore arazimira, yagize iminsi ine yarazibiye.
Ku miryango baza basanga, kwita kuri aba bantu nabo basanzwe nta mikoro bahagije bafite ntibiboroheye, gusa barabikora.
Ni ukurara aha ngaha bose baryamye hano ku ntuzi hasi. Ca kabiri n'ibiryo zonyine biragoye, mu biryo umuntu ataba ashoboye n'ubwiwe ugasubira ngo bisangire n'undi. Ariko rero kubwo kwihanganirana turabihanganiye.
Ntabwo bitworoheye nyine, ariko nta kundi twabifata kuko baje bakuwe mu byabo nta kantu bafite. Kuko hari benshi baza badafite n'agahuzo ko kwambara, nta bushobozi nyine bafite. Niyo mpamvu tubakira natwe, si uko tuba dushoboye, ariko icyo dufite cyose turagisangira kuko ntako twabona tubagira.
Turapfundikanya nyine, turaturya ibyo tubonye tugasangira. Basanze turi abantu 10 barenga baduhungiraho, nta kundi twari kubigira.
Abayoboye ihuriro ry'urubyiruko rw'abanyamurenge Ahi Bukavu bavuga ko kuva mu mezi abiri ashize imiryango hafi 1,000 imaze guhungira Ahi Bukavu muri ubu buryo. Muri aba harimo abahacumbika by'igihe gito bashakisha uko bakomeza bahungira mu bihugu bituranyi, ariko hari n'ababuraho kwerekeza bakagumaho. Mbere bigitangira byasaga naho byoroheje kuko bazaga ari bake, ariko kuri ubu imwe mu miryango iragenda inanirwa.
Iyo umuntu yakira amamenaje 10 bwaca kakira 20 bwaca kakira amamenaje 15 bageze abonanirwa. Ni ngombwa yuko dutekereza kureba ahantu abo bantu bakwakirirwa hamwe kugira ngo bazabonane ubufasha bukwiriye bari hamwe. Kuva icyo gihe rero ruwa ngo baraza bakakirirwa kuri kanisa rya Sucedi Sadi, aho niho tugerageza kubaza ubufasha bw'ibanze, amazi yo koga, imiti yo kunywa ku barwaye, ibyo kurya. Udafite akambaro tukareba ukuntu yabona n'umwambaro.
Yaba aba bavanywe mu byabo n'intambara ndetse n'imiryango y'abakiriye, barasaba imiryango nterankunga kubagoboka, ariko kandi bagasaba ko leta n'amahanga bagira icyo bakoze intambara zigahagarara.
Bafite abana bagomba kwiga bataye amashuri, biragoye nyine. Nuba abana baricaye, haje nta myambaro, ntibariga, baricaye barategereje.
tukaba twotakira amahanga ngo badutabare batugirire neza turebe ko abantu bosubira bakagira umutekano bamaganye iyo ntambara bashobore kudukorera icyo bushobora cyose kugira ngo abantu batekane tubone amahoro abantu basubire bongere bubake
imirwano. Turagushimiye Tebistocle nshuti mwese mukundi radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha. Turashimiye Ingenieur Joe yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Mukbile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye. Turashimiye nshuti mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza.